yi mufanira byo ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashuka Pegasus. Ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda riranenga icyemezo cyo kohereza ingabo muri Mozambique.
Ikimenyetso twabonye ko rwapfuye ntabwo twigeze tunabona n'amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda.
Umuvugizi w'ishyaka RNC Etienne Mutabazi. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugushu ziravuga ko zidahabwa impushya zo gusura abavandimwe n'inshuti bari mu nkambi za Nduta na Mutendeli.
Na cyane cyane hagezeho umuntu ajya kusezera uwiwe irya nyuma yapfuye ugiye gusaba ikibari, ikibari ntibakiguha.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugushu. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel wiriweho.
Mwiwe Veniste mwiriwe namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere kuyerekeye Amerika, aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire Anthony J. Blinken yavuganye ku munsi wa gatatu na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi. Baganiye ivyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo, bemera kubandanya gukorera hamwe kugira babandanye bashira imbere amahoro n'iterambere. Umushikiranganji Blinken yarerekanye ko ashigikiye imigambi ya perezida Tshisekedi yo guhindura ibintu mu kugwanya ruswa, gukomeza inzego za demokarasi, gushira imbere amahoro no kubahiriza agateka ka muntu, guhagarika umuco w'ukudahana no gukomeza igisata c'amagara y'abantu. Blinken yarahayagije kandi Tshisekedi ku buyobozi bwiwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'umuryango w'umwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu. Abo bategetsi bombi baraganiye kandi byerekeye gukingira ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ikibazo nyamukuru mu kiringo ciwe c'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa Amerika Blinken yarashimikiye ku makenga igihugu ciwe gifise ku bijanye n'agateka ka muntu bitera bimera nabi kurushiza mu ntara ya Tigre mu gihugu ca Ethiopia. Yarashimikiye kandi ku kamaro k'uruhara rw'umuryango w'umwe bwa Afrika mu kugabanya intambara hamwe no guhuza mu matati yerekeye urugomero rukomeye Grand Ethiopian Renaissance Dam Ethiopia yubatse ku ruzi Nil. Abo bategetsi bombi barerekanye ukwiyemeza kwabo kuvyerekeye gukorera hamwe kugira Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikure inyungu mu masoko kama akomeye cyane ifise yongere ibandanye mu nzira nziza. Tukivuga kuvyerekeye Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azobonana na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri Maison Blanche ku itariki 30 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka. Iyo nama yari imaze igihe irondegwa kuko Ukraine iri kirondera gushigikirwa n'amakungu mu gihe ihanganye n'agasomborotso k'igihugu cy'u Burusiya. Ibiro vya perezida Maison Blanche bitangaza ko urugendo rwa perezida Zelensky ari intambwe mu ntumbero yo kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye ugushigikira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu gihe agasomborotso k'u Burusiya kabandanya mu ntara za Donbas na Crimea. Izoba kandi intambwe y'ukwiyemeza ku vyerekeye gukorana mu bijanye no kubahiriza amasoko ntanga nguvu hamwe no gushigikira utwigoro twiwe two kugwanya ruswa no gushira mu ngiro imigambi mishasha ifatiye ku mico n'ingendo ya demokrasi Amerika na Ukraine bisangiye. Perezida Zelensky wa Ukraine amaze igihe asaba Amerika kumushigikira ku mugaragaro biciye mu mubonano amaso mu yandi kuva gishika ku butegetsi mu mwaka w'2019. Inama na perezida Biden i Washington izobiba ya mbere. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho igitigiri cy'abahitanywe n'imigumuko muri Afrika y'epfo kigeze ku 276. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'ifata kibanza mu biro vya perezida Kumbuso Nsaveni amenyesha ko igipolisi kiriko kiratohoza dosiye z'abantu 168 bishwe. Igitigiri cy'abapfuye cagira ku bantu 215 ku munsi wa mbere. Nsaveni yabwiye abamenyesha makuru ko muri iki gihe hari abantu 234 bapfuye bifatiye ku ruhagarara rwabereye mu ntara ya KwaZulu-Natal na 42 mu ntara ya Gauteng. Urugero rw'ibyasambuwe n'abantu bahasize ubuzima bitewe n'ubukene n'ubusumbane hagati y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi bibandanya imyaka 30 inyuma yo kwintwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye mu mwaka w'1994 ruracabandanya kumenyekana. Tukiri muri Afrika yepfo, ico gihugu gitegekanya kuba cakingiye COVID-19 abanyagihugu imiliyoni 35 kuri Noel. Umutegetsi ajejwe amagara y'abantu Nicolas Crisp ku munsi wa gatatu yavuze ko ico gihugu gitegekanya kuba cahaye ico gihe n'imiburiburi urucanco rwa mbere abantu imiliyoni 35 ku bantu imiliyoni 60 baba mu gihugu. Afrika yepfo nico gihugu casinzikajwe kurusha ibindi vya Afrika n'ikiza ca COVID-19 umuntu aravye ibitigiri by'abanduye hamwe n'abahitanywe ico kiza. Igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu cyari kweze mu ntango mu gereta itavyihutiye hamwe no kuba yagiranye ibiganiro bitari byoroshe n'amashyira hamwe akora imiti. Muri ico gihe abimukira 20 barasomye nturi mu mazi bahari medi hafi y'igihugu ca Libya. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bafashe ubwato bune ku munsi wa gatatu mu ibahari Mediterane bwari gutwaye abimukira bariko bagerageza gushikira akarere k'Uburaya. Ku bwabo bimukira 20 bari mu bwato bumwe barakorokeye mu mazi bakaba babonwa ko basumye nturi. Icyatumye bakorokera mu mazi ntikizwi nkuko vyatangajwe n'umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira Safa Museli. Ubwo bwato bwarimo abantu umurengera kuva ku munsi wa kabiri ubwato indwi utwaye abimukira amajana n'amajana bwarahagaritswe mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye Libya. Abimukira bagera ku 500 barimo abana 9 n'abapfasoni 43 baragarukanywe ku butaka bajanwa mu kibanza gifungirwamwo abimukira ca Mabani ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Benshi muri bo bari barushe cyane kandi badafise amazi akwiriye mu mubiri.
Urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.akadomo.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Isanzuye ku Ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe igitangazamakuru mpuzamahanga kiranenga igikorwa cyo kuneka za telefoni hakoreshejwe akamashu ka Pegasus. Cyabitangaje nyuma y'ikirwa ahabona cy'icyegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International gitunga agatoki za leta zitandukanye kuba zarashyize ako kamashu muri telefoni z'abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu, abakuru b'amadini, abanyamategeko n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Diane nini nahazwe.
Mitangazo ikigo USGM chasohoye chavuze ko chakubiswe n'inkuba cumvise ko amenyesha makuru barenga 180 bari mu Ijwi rya Amerika co kimwe n'aba Radio Free Europe bitwarwa n'ico kigo bari ku rutonde rw'abarungikiwe akamashuki b'amabanga mu matelefone yabo. Madame Kelu Kawo atwara vyimfata kibanza ikigo USAGM cegukira leta z'umwe za Amerika muri iryo tangazo yagize ati kwiba amabanga y'abamenyesha makuru biciye mu nzira yariyo yose na kambaro kibara. Ububisha gutegerezwa guhagarara bidatevye, umutekano w'abamenyesha makuru ugakingirwa. Akamashu kitwa Pegasus ishirahamwe Amnesty International gemeza ko kakoreshejwe mu kwiba amabanga y'abamenyesha makuru abaharanira gateka kazi na muntu, abatavuga rumwe na leta z'ibihugu vyabo na bamwe mu bagize amareta atandukanye, kakozwe na societe yitwa NCO Group yegukira Israel. Ikimenyesha makuru candikira muri leta zunze ubumwe za Amerika Washington Post kiri mu runani rwakoze amatohoza ruri kumwe na Amnesty International nico cemeje ko mu bamenyesha makuru binjiranywe na Pegasus harimo ab'Ijwi rya Amerika. Ikigo cha gouvernement ya Amerika USAGM gitwara Ijwi rya Amerika casozereye itangazo ryacu giyamiriza ibi kigira kiti ubuhinga bwa none bwari bubwirijwe gufasha amenyesha makuru gukora kazi kabo neza hakubasuma kuri rusaku no kubaburabuza
urakoze Diane ni Nina Hazwe yabashakashatsi mu ishuri ry'ubuganga rya kaminuza ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika baravuga ko urukingo rwa Johnson and Johnson rwa COVID-19 rushobora kuba rudafite imbaraga zihagije zo gukumira ubwoko bushya bw'iyo ndwara Geoffrey Mutagoma
ubushakashatsi bwashyizwe ku rubuga rwo kuri murandasi kwa kabiri ntabwo buravugwa n'impande zose z'abashakashatsi kuri COVID-19 cyangwa ngo bwandikwe mu gitabo cyagenewe kwandikamo ubushakashatsi bwemewe bityo ntibugaragaza ibyemewe ku rwego rw'isi birebana n'uru rukingo ariko urajya gusa n'ubwagaragaye ko izindi nkingo zitangwa ishuri imwe nka Johnson and Johnson na AstraZeneca zitabyara abasirikare bo mu mubiri bahagije kurwanya ubwoko bwa COVID-19 nka Delta na Lambda ubwoko bwa Delta bwagaragaye bwa mbere mu Buhinde buvugwaho kuba bwandura vuba kurusha ubundi ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira indwara kivuga ko abagera kuri 83% bandura muri iki gihe basanganywa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta Johnson and Johnson herutse gusohora ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rukingo rushobora gukumira ubwandu bwa COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta mu gihe cy'amezi 8 ariko ubushakashatsi bushya bwasohotse muri kaminuza ya New York bugaragaza ko Johnson and Johnson yari isanzwe itanga urukingo rumwe noneho ikeneye urwa kabiri
urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri Mozambique amashyaka atavuga rumwe na leta n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu baranenga icyemezo cyo kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya kurwana mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu yugarijwe n'imitwe y'iterabwoba ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda naryo ryasohoye itangazo rinenga icyo cyemezo umuvugizi waryo Etienne Mutabazi yavuganye na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe
niya rero byaba byiza iyo mpatise ubwumvikane hagati ya Perezida Nyusi na Perezida Kagame kubera ko nta bintu byose twajya tuja inyito itari yo twari dusanzwe tuzi hari ikibazo mu ntara ya Cabo Delgado ariko ko umuryango w'ibihugu bihuriye byo muri SADC byari byaratangiye guteganya ibyo byakohereza iyo basirikare bo kujya gukemura kiriya kibazo tugiye kumva twumva ngo ingabo z'u Rwanda zijemo u Rwanda hehe muri SADC ntabwo rero byari byo kuta kubyita ubutumwa bw'amahoro ntabwo twigeze tuba mu cyo bita ibitangazamo cyangwa rules of engagement bahawe n'umuryango wari wose ko bagomba kujya muri kariya gace nicyo cyatumye twandikaje yapa
aho nabona ashaka kugera muri iri tangazo mwanditse mu rurimi rw'igifaransa haraho mwavuze ko le Rwanda prétend avoir été invité par le gouvernement mozambique bishatse kuvuga ko u Rwanda rusa nk'urwirutsa cyangwa se rwitwaza ko rwatumiwe n'igihugu cya mozambique kuki mubivuga nk'aho ibi bidashoboka ibimenyetso mufite ni ibihe ko u Rwanda rwaba rutatumiwe
ahubwo nta kimenyetso twabonye ko rwatumiwe ntabwo twigeze tunabona amasezerano hagati ya Mozambique n'u Rwanda nako hagati ya Perezida Kagame na Perezida Nyusi niyo navuga kuko ari hagati ya za leta zombi ntabwo twari dufite ibibazo by'uko nko muri Mozambique yaba ari amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yewe n'ishyaka riri ku butegetsi bavuga ko biba bintu batabizi ni ukuvuga rero ko abakuru b'ibihugu bitwaje we mu myanya bafite bumvikanye bakavuga ati twohereza ingabo abandi batukizazabyakira
Hano nakwibutsa ko Perezida wa Mozambique yaraherutse kugirira urugendo mu Rwanda aho yabonanye na mugenzi we Paul Kagame ubwo ntibyabyaraturutse aho Perezida wa Mozambique akabisaba Perezida Kagame anashingiye ko u Rwanda rumaze kujya mu butumwa bw'amahoro mu bihugu byinshi birimo Haiti harimo Repubulika ya Centrafrica hari Darfur muri Sudan y'Epfo hari Mali kuki ubu bibaye ikibazo ari uko ingabo z'u Rwanda zigiye muri Mozambique
mutandukanye ibikorwa by'amahoro bimugirirwe bw'umuryango w'umuryango w'abibumbye cyangwa se ku rwego rwa Afurika y'Izuba ariko hari ikindi kimo kujya kuko umbajuru nk'umunyarwanda w'umunyamakuru numva mugomba no gufasha abantu kugira ngo basobanukirwe iyo habaye ubwumvikane hagati y'abakuru b'ibihugu bombi badashyizemo n'izindi nzego twagize abasirikare b'abanyarwanda bari muri Centrafrica gufasha Perezida Touadera bagenda bagiye mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize Perezida Kagame avuga ati bagiye kurinda umutekano w'ingabo zacu zisanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye icyo ni ikinyoma ku banyarwanda kuko ntibibaho.
Ibi ngibi uri kuvuga ntabwo wenda mwaba mubivuga kubera ko muri ishyaka ritavuga rumwe na leta ariko ubundi mubona ko igikorwa ubwacyo nyirizina ari igikorwa kidafite ikintu gitwaye
inyandiko ziri hanze nyinshi cyane ntabwo zanditswe n'abantu bo muri iryo shyaka bavuga turimo twabivuze n'abanyarwanda kuko bari babujwe n'abana b'abanyarwanda bagombye kuba bari bugufi n'imiryango yabo cyangwa se bari mu bindi bikorwa bifitiye rubanda nyinshi akamaro icyo tuvuga ni uko niba barimo ni ibikorwa byo guteza imbere inyungu y'umuntu ku giti cye perezida wa repubulika nta kindi bigamije ntabwo rero tubivugishwa n'uko turi mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi.
Ndagushimiye cyane Bwana Etienne Mutabazi ku mwanya mwahaye Ijwi rya Amerika murakoze cyane.
Ndabashimiye kubona mwatwamagaye murakoze cyane.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abakozi ba societe ya leta Onatel ishinzwe igituma naho kuri wa gatatu bahagaritse akazi bavuga ko bamaze amezi ane badahembwa. Pierre Clavier hano inkuru.
Abakozi bose b'ishami rya leta Onatel rijejwe gutumana ko amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituelle de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga.
Icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerezwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ashobora kubyumva ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituweli nuko nyene.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Onatel bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ibyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza gutyo ihagarikwa ajya kazi rimara igice cy'umunsi yamara bemereye Ijwi rya Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. umuyobozi w'iryo shirame rya leta Onater yahavuye abagirisha inama. Kabera Privat yemereye Ijwi rya Amerika ko abakozi ba Onater bamaze gihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo, abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza.
Shiramu Onater maze iminsi yose ibibazo by'uburyo amahera yinjira adakwiye, ndemeza yuko hariho amezi atatu turahem, ariko cy'umwamya nuko ishyirahamwe Onater ni ishyirahamwe rifise icyo nakwita autonomie de gestion. Abakozi turakora tugahembwa mu byo twinjije. Ikibazo cy'ishyirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, reka no ku rwego rukuru. Muribuka yuko umushikiranganji bwa mbere yari yatugendeye mu kw'11 umwaka urangiye, araduhaye n'intumbero twokurikiza. Hari n'ibyuga byinshi tubanze iminsi dukoresha, mpamama audite externe, ama inspection, ama audite interne, bijanye ni mu ntumbero zo kuraba ingene ibibazo byogabana.
Ubushikiranganji bujeje kumenyesha amakuru ari nabwo Onater rikukira, bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shyirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri, aho yariko harashikiriza iby'ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze.
Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Onater. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashyirahamwe. Abayarongoye abaserukira abakozi mu mashyirahamwe yabo, hamwe n'abarongoye ibisata muri ayo mashyirahamwe ya posita na Onater. Turumva na cyane cyane ibibazo bafise, haranahanahanwa ibyiyumviro by'ukungene ibyo bibazo byotorerwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa, amafaranga y'abenegihugu agakingirwa.
Onater niryo shyirahamwe rimwe ryonyine rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shyirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Onater rivugwamwo ubunyonyezi n'isezerwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi 500 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi. Onater ryavutse mu mwaka w'1979 ririmo abakozi barenga igihumbi. Gushika mu myaka y'2000 ryari rihari ryonyine atabigenga barashira imitaye muri ico gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorere twabo, kandi leta irishiramo uburyo burengeye ubw'abigenga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubyijwe rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro iwanyu mu ntara. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugushu ziravuga ko zidahabwa impushya zo gusura abavandimwe n'inshuti bari mu nkambi za Nduta na Mutenderi. Bamwe muri bo bavuga ko bamaze imyaka 5 batabona abo baziranye, ku buryo batanemererwa kujya gushyingura babo bitabye Imana. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Twebe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'Abarundi turi n'ikibazo kijyanye n'ikibari canke kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi. Twebwe n'ukuri icyo kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini, bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi za Nduta na Mutenderi, kuko muri 2016 hari abayisanzazwa ry'abantu baciye babatanya umaje Nduta abandi baje Mutenderi canke ndetse n'umugabo n'abagore. Nuko nyene harimo abari mu Nduta Mutenderi, abagabo bari Nyarugusu, abavyeyi nuko nyene. Ikitubabaza cyane nuko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe Induta ikibara akacimwa, icyo kintu kiratubabaza
mu fikuri hano inyarugusu abarundi hari ukuntu UN yatutandukanije na bene wacu hari imutenderi na bene wacu hari induta kuko nka jewe no vuga nti ndafise bene wacu bari mutenderi mugabo iyo umwe gwaye canke hagwaza akagwara muti wanje canke muri umunanje canke mukuru wanje akaremba sinshaka kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyene canke zindi nshuti ziri hariya no kuri wagiye kurondera kibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera kibare bakitwima
ku ruhande rw'abarundi turafise ikibazo gose sinzi ko ari mikoshi sinzi ko ari inki sinzi ibyo twacumuye ikibazo cy'ikibare hano mu Barundi kiratugoye gose yani turagenda tugiye nko gusaba ikibare bakakitwima nk'ubu nkaje ngaha mu mbonaha ahanyine mpagaze murabona ko ndi impande y'ibiro vya makazi ahanarimvuye gusaba ikibare nje kuraba mama wacu agwariye induta numvise ngo ari mu bitaro ahari narimvuye gusaba ikibare kugira nze kumugwaza ariko mwe n'akana gatoyi agwariye afise akana gatoyi nta ntikaribu murabe none ikibare barakinyimye
na cyane cyane hageze ho umuntu aja kusezera uwiwe ijyanyuma yapfuye ugiye gusaba ikibare ntibakiguha ugasanga mutonze ku murongo muri migwi ibiri cyanke kumbura imigwi itatu wewe uhaje gusaba ikibare cyuja guhamba wapfuye induta cyanke mutendere uwundi hayasaba ikibare cyo kujya kurangura cyanke guposti cyanke uwundi yigiriye ikigoma ukacusanga wewe ugenda guhamba barakwimye ikibare uja guposti uja kurangura bakamuha ikibare icyo kintu ku ruhande rw'abarundi kiratubabaza kandi ni ikintu kiremeye kuri twebwe nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhamba uwawe nta mahoro ubufise
hajewe ubunye twari tuvugana no kubwira ko nasanze ibintu bikomeye cyane by'ikibare kuko nani ngiye gusaba ikibare cyo kugenda imutenderi ariko bakenyimye nagisabye barakenyima ndasubira kuva saa mbiri niyo nari ndi kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakenyimye
ariko ibitangaje abarondera inyungu zabo basaba ibibare byo kudandaza twatonze turi mu migwi abajya kugira ntikurangura abajya gupostinga n'abasaba nyine ibibare byo kuza kuraba abagwayi bahaye abajya kuyirangurira baza kurondera inyungu zabo mugatwebwe tuza kuraba abacu bariko baragira ingorane bashinzikazwe n'ingwara babitwimye rero kweri ahantu numva afise umubabaro nta nuko nowuvuga twebwe abarundi sinzi ko tubanukira ugiye no kujima kere bakakwikeka gusaho nyine kuri Murundi ubona umengo bamaze kukubona bacabaza
sina kera ni mu kukwezi nyene turangije ndafise inshuti yanje batwaye induta cyewe twaye dusanga mu turi kumwe ngaha na papa ndu umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane nari kubise ku miryango y'irinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye kugeza ubwo rero mutama no vuga nti yahambwe nkimbwa kandi yarafise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba n'iteka
nyamba naho hari ikindi nyene bo babaduhora bo kivuga namakunga kabimenya
impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu badashobora kubona uruhushya ngo bajye gusura bene wabo bari mu nkambi za Nduta na Mutenderi aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho mbifurije mwese umunsi mwiza cyane cyane abakristu bibuka mutagatifu Maria Madalena mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro nimigisha waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Yeah. basaza turabazi